ni sawa na mikate bilioni 8. Mamilioni ya watu kote ulimwenguni na hasa barani.
Yini radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteza amatwi mwabonye butandukana. Ikaze muri aya makuru turahera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Aloyz Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, turahera hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Paul Rusesabagina ejo ku munsi wa gatatu niho yashika hano muri leta zunze ubumwe za Amerika avuye muri Qatar. Niho yabanje gushikira akire kugwa mu Rwanda. Iyi nkuru yatangajwe ejo ku munsi wa gatatu ni tororokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press. Agiye kuzocha asubira kwiyunga n'umuryango wiwe inyuma y'imyaka irenga ibiri yaramaze afunzwe nkuko amakuru atangwa n'umuntu azi iyi dosiye abivuga. Ugushika kwa Paul Rusesabagina muri Amerika byari byitezwe muri yindwi. Uhagarariye ibikorwa by'ubuhanuzi mu bijyanye n'umutekano muri Presidency ya Amerika White House John Kirby yabwiye amesha makuru ku munsi wa mbere ko Rusesabagina yari i Doha muri Qatar kandi ashobora guca arangurura agaruka hano muri Amerika. Umuntu abikurikiranira hafi atashimye ko amazina yiwe agaragara yavuze ko indege yazanye Rusesabagina yashitse mu gisagara cya Houston muri leta ya Texas ejo ku munsi wa gatatu inyuma ya saa sita. Yavuze ko aca atwagwa mu bitaro bya gisirikare byo mu gisagara cya San Antonio ni muri leta ya Texas nyene gusuzumwa amagara yiwe. Umukobwa wiwe nawe nyene yaremeje ko se yashitse. Yanditse ku rubuga Twitter avuga ko se yidegemvya ubu ari i San Antonio. Muri ubwo butumwa nyene yavuze kandi ko ashimiye uwo wese yagize uruhara ngo umubyeyi wiwe atahuke mu rugo. Ati uyu munsi umuryango wacu wongeye kwiyuguhuzwa. Muri Afrika ubuserukira ikigo cya ONU cyita ku mpunzi muri Mozambique Samuel Chakwera avuga ko impunzi zihunga ibice birimo intambara mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ziriko ziratuma hase rirengegwa mu bikorwa byayo. Uyu mutegetsi wa ONU yabwiye ijwi rya Amerika ejo kuwa gatatu ko HCR ikeneye ubufasha bwiyongera ku bwari buhari ku mpunzi nshasha ziriko zirashika ku bwinshi ziyongera ku zihasanzwe. Avuga ko ziza ziva mu ntara za Kivu y'ubumanuko na Kivu y'uburaruko zikiri mu bibazo by'intambara n'umutekano muke. Amashyirahamwe y'abagira neza avuga ko mu kwezi kwa kabiri konyine abantu hafi ibihumbi 300 bahunze ingo zabo muri teritware za Ruchuru na Masisi mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Mu makungu leta ya Vatikano ivuga ko Papa Francisco agiye kuzomara imisitari mike mu bitaro kubera ibibazo vyo mu mahaha. Ibi ni nyuma yaho mu minsi heze yarafise ikibazo cyo guhema neza. Umuvugizi wa Vatikano Matteo Bruni avuga ko Papa Francisco imyaka 86 atagwaye COVID-19 ariko akeneye iminsi itari mike yo gukurikiranwa n'abaganga mu bitaro. Mu mwaka wa 2021 ukwezi kw'indwi Papa yarabazwe urura runini bararugabanya ko isantimetero 33. Ibi byatumye haba amake ibi iyi nkuru yatangajwe ko agwaye yatumye haba makenga yiwe hamwe n'ubushobozi bwo guhimbaza iminsi mikuru yo mu ndwi nyeranda izotangurirwa n'umunsi mukuru w'ibisandasanda ku munsi w'Imana w'indwi. Papa Francisco yarakuwe ko agahimba gato kihaha hari gihe yarakiri muto kubwo kugira ibibazo vyo mu mahaha nyene. Hano muri Amerika Perezida Joe Biden ejo ku gatatu niho yatanguza inama igira kabiri ihariwe kwiga ikibazo cya demokarasi ku isi. Yaremeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokoresha imiliyoni 690 z'amadolari mu mwaka uza yo gukomeza programa ya demokarasi ku isi. Presidansi ya Amerika, White House, yavuze ko Amerika yifuza ko teknolojia ikoreshwa mu guteza imbere demokarasi. Muri iyo nama, abashikiranganji ba mbere b'ibihugu munani vya Buraya barasinye ikete rigenewe abakuru b'amasosiyete y'imbuga ngurukana bumenyi, babasabye kuza barahagarika ikwirakwira ry'amakuru y'ibinyoma aca ku mbuga barongoye. Abategetsi basinye iryo kete nabo muri Ukraine, Moldavia, Polonye, Repubulika ya Czechoslovakia, Estonia, Latvia, Lituania hamwe na Slovakia. Tuyabandanirize ku mugabane wa Amerika kandi abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abaharanira agateka kabi mukira barashikirije amakenga bafise ku masezerano aheruka kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada ku kibazo cy'abimukira. Ayo masezerano yemerera igihugu kimwe kimwe, ni ukuvuga Amerika na Canada, gusubiza inyuma abasaba ubuhungiro bashitse ku mbibe z'ibyo bihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Perezida wa Amerika Joe Biden n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau barabyumvikanye ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatatu. Abanegura ayo masezerano bo bavuga ko ibi bizotuma abasaba ubuhungiro bazobandanya ahubwo kugerageza guca kuri izo mbibe mu buryo bushobora kubatakariza ubuzima. Ayo masezerano atumbereye gufasha Canada kugabanya igitigiri cy'abarondera ubuhungiro binjira muri ico gihugu baciye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika, ayo yaramwe mu makuru yo hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyse Bigirimana, urakoze kuyatugezaho. Tuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi, metero 25, metero 31 na metero 41, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ejo kuwa gatatu, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 biriwe barwanira muri teritwari ya Masisi.
Aba M23 baturutse mu Kabaya biyerekeza Bihambwe, banyura mu Gasiza barwana n'abapatriote, byaje kurangira bageze mu mugi wa Bihambwe.
Ntezimana Kanyejomba Olivier ni umuyobozi wa Societe Civile muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Mu Burundi, abategarugori barasaba President Evariste Ndayishimiye gufungura bagenzi babo baharanira uburenganzira bwa muntu. Siporo, u Rwanda rwarayirunganyije na Benin i Kigali kimwe kuri kimwe mu majonjora y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cy'umupira w'amaguru. Ikaze muri aya makuru muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari mu Burundi, amashyirahamwe y'abagore arasaba President Evariste Ndayishimiye gufungura bagenzi babo bari muri gereza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Aya mashyirahamwe yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amusaba gukoresha ubushobozi bwose afise kandi ahabwa n'ubwizwa nshingiro kugira afashe abakenyezi batandatu n'abagabo babiri bari mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi barekurwe. Mu kete bamunungikiye bakongera bakarihana umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona, umushizamanza Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi na Tsikte Vinyini Muraba, umukuru w'urwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu Seni Dehash, bagira bati bose bafunzwe bazira igikorwa biyemeje cyo guharanira agateka kazi na muntu. Bibutsa President Ndayishimiye amasezerano yawe unavuga ku bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwa kiremwa muntu, ubwigenge bw'ubutungane hamwe n'ashyiraho ugukingira abaharanira agateka kazi na muntu ku isi n'u Burundi bwashyize ku mukono. Bongera ko bati nyakubahwa mu gihe isi yose ishimangira uruhara n'ibikorwa by'abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu mu iterambere mu bijyanye n'ubutunzi, imibano na politike, ibigaragarira amaso ya bose mu Burundi. Leta yari ikwiye guha agaciro ibikorwa by'abakenyezi baharanira agateka kazi na muntu ikanabaha ikibanza babereye. Kubwa mashida hamwe barundi kazi ifatwa n'ifungwa ry'abagenzi babo rifise intumbero yo gutera ubwoba gusugereza no guca intege abantu bose bakorera mu gisata cyo gukingira agateka ka kinyamwa muntu mu Burundi. Ibiteye kubi n'ivyo mwasezeranye ko muzoteza imbere agateka kazi na muntu kuko bigabanya ubwigenge bw'amashira hamwe adahanira inyungu za politike. Niko abandanya bandika mu rurimi rw'Igifaransa banagaruka ku byo president yashikirije muri kahise. Kwisunze kandi ivyo mwashikirije abarundi nyakubahwa mubifuriza umwaka mushasha mu mpera z'2022 kumunyororo wese atagirizwa ubwicanyi cyangwa icyaha gikora ku buzima bwa muntu azoburana yidegenza. Abasabirwa kurekurwa ni Maître Sonia Ndikumasabo, Maître Marie Merusabe bo mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi biza amategeko, Sivani na Mahoro na Odasi ya Byarimana mu ishyirahamwe ya PDH, rihani agateka kazi na muntu bahagarikiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, bariko baja mu nama ikampara yateguwe n'ishyirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe ya Avocats Sans Frontières hari kwa 14 ukwezi kwa kabiri guheze. Iruhande yabo hari na Prosper Runyange wo mu ishyirahamwe ya PDH, we yahagarikiwe ingozi na we nyene ariko yerekeza ikampara. Umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati Martin Niteretse yavuze ko bikekwa ko ibikorwa byo guterera iterabwoba
bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye mukebwe amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka bimwe bitango finance ma terrorism.
Abandi basabirwa kurekurwa ni Florian Yangabiye, umunyamakuru wa radio igicaniro yavukiye mu buhungiro yafashwe mu mpera zo kwa munani umwaka uheze. Yegezwe ko ivyaha birimo gukorana n'imirwi y'abaroberi, ugushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kunekera u Rwanda amaze imyaka irenga indwa bamwo. Mu ntango z'uyu mwaka yahanishijwe na sentare ya Mukaza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura gufungwa imyaka 10. Hari kandi na Emilienne Sibomana, n'umukuru wa sendika y'abarimu FENASEB yo kwishure ryisumbuye yitiriwe Christ Roi ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Ijwi rya Amerika ryagerageje kwakura Rosine Gatoni Guilaine, umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye, ariko telefone yiwe yarijimije. Mugabo Perezida Ndayishimiye yavuze kenshi ko ata muntu azozira ivyiyumviro vyiwe mu gihugu aramutswa.
Kugira kandi tugire igihugu gitekanye, nuko uburenganzira bw'abenegihugu bungana kuri bose, mbere bagaharagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu. Ivyo nivyo leta ndongoye yiyemeje guharanira, kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura, bigatuma haduka imidugararo n'intureka mu gihugu, kuko atabo bafise umwizero w'akazoza kiwe.
Yamara Kagnate Sakian, umushakashatsi muri DHBR Korea Matohoza ku Burundi, hari icanegura. Uku ni kabisigura ijwi rya Amerika kuri telefone.
Le problème qu'on remarque deux ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ivyo perezida asezerana n'ukuri. Mu majambo n'ivy'ukuri atandukanye n'ivyaba mu myaka iheze, ariko ibikorwa vyerekana ko atacahindutse. Kuva perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta n'abikekwa kubabo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero, ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica.
Et de tuer.
Domine Banyankimbona mushikanganje w'ubutungane kuri telefone yatwishuye muri makati n'iryaba ryashitse tuzoribona turacarindiriye. Yavuga iryo kete yahawemo kopi. Kuri uyu wa kane umwe muri aba bantu munani azorenguka mu rubanza rw'iyungururizo ni Florian Irangabiye. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwiye ijwi rya Amerika acunguruza ati turiteguye kuburana nk'uko twabikoze ubwa mbere. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tuve i Nairobi tuje i Lahem mu Buholandi. Urwego rwo kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ejo rwumvise umutangabuhamya wa gatatu ari nawe wa nyuma mu nzobere z'abaganga basuzumye umunyarwanda Kabuga Felisiani ukurikiranweho ibyaha bya jenoside. Themistocle Mutijima yarabikurikiranye araduhe inkuru.
Muganga Profesori Klasi yabwira urukiko ko mu bihe bibiri bitandukanye yasuzumyemo Kabuga yabonye ko hagenda habigabanuka mu bushobozi bwe mu by'intekerezo n'ubuzima bwe bwo mu mutwe. Umushinjacyaha Rashid yabajije muganga Klasi niba yaba yarigeze asuzumaho abarwayi benshi bafite imyaka nk'iya Kabuga bafungiye mu bihugu batigeze babamo mbere. Iyi nzobere isubiza ko bitigeze bibaho. Uyu mushinjacyaha mubaza niba umunaniro udashobora kugira uruhare mu myitwarire y'umurwayi mu gihe arimo gusuzumwa. Uyu muganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe akaba na mwarimu ku rwego rwa kaminuza yasubije ko umunaniro ushobora gutuma umurwayi atakaza ubushobozi bwo gukurikira mu gihe asuzumwa, cyane cyane mu gihe isuzuma rifasha umwanya munini. aho umushinjacyaha Rashid yahisamo baza niba bidashoboka ko kuri Kabuga ibisubizo babonye mu kwa 11 kwa 2022 byaba byaragizwe mu ruhare runini n'umunaniro yaramaranye iminsi bijyanye no kuba yaraburanaga inshuro eshatu zikurikiranya. Aha muganga yasubije ko icyo kibazo gishingiye ku byo umuntu yibwira kurusha kubihamya, bityo atagisubiza uko bikwiye, ariko ko kunanirwa ubwabyo bishobora kugira uruhare mu myitwarire y'umuntu mu gihe cy'isuzumwa. Umushinjacyaha yongeye kubaza uyu muganga kubikubiye muri raporo yabo ko Kabuga atabasha kumva iby'ingenzi mu rubanza rwe, amubaza iki byo bisobanuye. Muganga Patrick Class aya subije ko ibi bisa nko kuba we nka muganga yabasha kumva ikibazo mubaza cyerekeza. Yongeraho ko kuri Kabuga adafite ubwo bushobozi bwo kumva no gusobanukirwa impamvu ikibazo runaka kibajijwe, ndetse ngo anasobanukirwe n'umwanzuro igisubizo cyacyo kiganishaho. Ku bijyanye n'ubushobozi bwo kuba Kabuga yakwifatira ibyemezo, umushinjacyaha Rashid yabajije muganga Class ku bijyanye n'inkuru yasohotse mu kinyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ivuga ko Kabuga yahuye n'abantu bo mu muryango we baganira ku bijyanye n'imitungo. Uyu mushinjacyaha avuga ko icyo kiganiro cyabaye mu Giswahili kimara iminota 40 kandi nyuma yacyo hari byo Kabuga yasabwe gusinya bijyanye n'ibyemezo ku mitungo akabyanga. Amubaza niba ibyo nta kintu bisobanuye. Aha inzobere y'umuganga yasubije ko n'abarwayi barembye cyane b'indwara dimensia Kabuga rwaye baba bafite ubushobozi bwo kuba bafata icyemezo ku kugurisha cyangwa kugira ikintu batanga mu bigize umutungo wabo. Umushinjacyaha Rashid yabajije inzobere ku kuba icyo kiganiro cyarabaga mu rurimi rundi utari urwa kavukire rwa Kabuga. Muganga Patrick Class asubiza ko atarabizi ko Kabuga azi Igiswahili, ariko kandi atumva umusanzu igitekerezo cye ku nkuru yatangajwe mu kinyamakuru kiri buze gutanga mu rubanza. Mu gusubiza ikibazo cy'umucamanza Mustafa El Badge, umwe mu bagize inteko iburanisha ku bijyanye n'urugero rwo kwibagirwa rwa Kabuga, muganga Class yavuze ko indwara ya dimensia irangwa n'igabanuka ry'ubushobozi bwo kwibuka, ariko kandi bitavuze kwibagirwa burundu, bivuze ko kwibuka biba bitaragiye burundu kandi biba bidahari byuzuye. Uko kwibagirwa burundu inzobere ivuga ko biba gusa ku barwayi barembye cyane ku buryo batakibashije kurya cyangwa kunywa. Avuga ko bimwe mu by'umurwayi wa dimensi ashobora gusigarana ntibigende burundu mu gihe atararemba, harimo n'imitungo y'umuryango, ibintu by'ingenzi byaba byarigeze kubaho mu buzima bwe. Yongeraho ko amakuru ajyanye n'umwirondoro bwite nayo ari mu by'umurwayi wa dimensia abashobora kugumana. Iyi nzobere ivuga ko kumva neza imigendekere y'urubanza, uko ibimenyetso bitangwa no kumva uburyo bw'imibarize, ibyo biri ku rundi rwego ndetse bigoranye ku murwayi wa dimensia. Uyu mucamanza yabajije niba byafatwa ko Kabuga afite ubushobozi bwo gukoresha uburenganzira bwe mu kwiregura, burimo nko guhitamo umwunganira no kuvugana nawe, guhitamo guceceka, kuba yabasha kuvugana n'umuryango we ndetse na muganga we. Aha inzobere yasubije ko Kabuga yumva icyo umunyamategeko ari cyo n'akamaro ke, ndetse yabasha kumenya abo mu muryango we ndetse no kuvugana na muganga. Umucamanza El Badge yagendeye ku byasubijwe n'indi nzobere yumviswe n'urukiko kubwo Kabuga yabazwaga niba yifuza ko urubanza rwe rwakomeza. Yasubije ko arwaye atifuza ko rukomeza. Abazi inzobere niba ibyo bitagaragaza ko Kabuga afite ubushobozi bwo kwihitiramo ikimubereye. Aha Profeseri Class yasubije ko ubwo nawe yamubazagaho yifuza gutura mu bihe biri imbere, Kabuga yasubije ngo hano ndubu ngubu avuga muri gereza. Umucamanza El Badge amubaza niba muri icyo gisubizo umuntu yaboneramo ko ashoboye gutandukanya ikibi n'icyiza, ko ashoboye gusubiza mu nyungu ze. Aha inzobere isubiza ko ibyo atari byo yarigamije kugaragaza, ko ahubwo we yerekanaga ko ubwo bamubazagaho yifuza kuba, yasubije ko yifuza kuguma muri gereza. Naho ku kuba icyo gisubizo kiboneye, ibyo byafatwaho umwanzuro n'undi utari we. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibisobanuro bya muganga Profeseri Class ku rukiko. Umucamanza Ayane Bonomi ukuriye inteko iburanisha yanzura ko urubanza rukomeza kuri uyu wa kane humvwa imyanzuro y'impande zombi, ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi ku bisobanuro by'izi inzobere z'abaganga.
Ejo kuwa gatatu, ingabo z'igihugu n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 biriwe barwanira ibihambwe na MEMA muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu ya Ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera ukorera ijwi rya Amerika igoma aratubwira uko byari bimeze.
Iyo mirwano yongeye kubura muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Uko gutana mu mitwe kwateye abaturage benshi kuva mu byabo berekeza mu gace ka Rubaya kari mu birometero biri gusuvuye Bihambwe wafitwe na 23. Ibi byemezwa na Bwana Ntezimana Kanyejomba Olivier, umuyobozi wa Société Civile nshya Nouvelle Société Civile mu rurimi rw'Igifaransa, rimwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu teritwari ya Masisi. Uyu yemeje ko abarwanyi baye mu 23 bamaze kwigarurira agace ka Bihambwe ndetse na Mweso, amwe mu masantere akomeye yo muri teritwari ya Masisi.
Baye mu Ventura baturutse mu Kabaya biyerekeza bihambwe banyura mu gasiza barwana n'abapatriote aje kurangira bageze mu mugi wa bihambwe ubwo barihinda abaturage nabo barirukanka berekera mu mugi wa Rubaya.
Muri imirwano kandi havugwa mu bujura bw'inka zirenga 200 zakuwe mu duce twa Kawundu na Buhumba zerekezwa ahantu hatazwi. Uyu muturage twavuganye ari bihambwa arimo kubera imirwano yabyemeje agira ati
Nizo nka bazikuye bazerekeza za Ruvunda. Yego ni M23 zitwaye kuko yarwanye na guverinemayi birukanseho bafatizo nka za Rujugiro barazitwara kabisa rwose zarenge za Ruvunda.
Ubwo twashatse kuvugana na M23 kuri iki kibazo ntibyadukundiye. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yatwijeje kwaza kugira icyo atubwira mu masaha ari buze. Kuba gace kabihambwe kari hafi na Rubaya asanzwe acukurirwa amabuye y'agaciro bikomeje gutera impungenge abaturage baturiye ku gace dore ko babeshejwe n'ayo mabuye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bwana Ntezimana Kanyejumba avuga ko kuva intambara zatangira mu teritwari ya Masisi abakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bamerewe nabi.
Haje kubaho umutekano mukeya cyane ku bijaniranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho imari zagendaga ziri gutambuka ziri kwerekera mu mujyi wa Goma kugira ngo zigere aho ziza zishinzwe kuja kugeza ziragenda mu buryo bugoranye cyane aho kugira ngo zitambuke byihuse zimanza zazunguruka imisozi n'izindi mbese kuri ubu ngubu abari bahagarariye nk'abantu bacukuzaga amabuye ntabwo kuri ubu ngubu imirimo ziri kugenda neza.
Amakuru yizewe ijwi ry'Amerika rikura ku baturage bo muri teritwari ya Masisi avuga ko muri iyo mirwano hagaragaye indi mitwe yitwaje intwari irwana ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC irimo Nyatura na Mai Mai dore ko nta mubare uhagije w'ingabo za Congo FARDC uri muri ako gace. Iyi mirwano irimo kuba mu gihe hashize iminsi mike gusa zimwe mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zerekejwe mu duce tumwe na tumwe twa teritwari ya Masisi mu rwego rwo kwimakaza amahoro n'umutekano mu duce 23 yarekuye. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ejo kuwa gatatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi ni ya Benin bahuriye i Kigali mu mukino w'umunsi wa kane w'amajonjora mu itsinda rya 12 ry'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu batashye banganya kimwe kuri kimwe. Desire Atungimana yarahari.
Ugo rukino rwatanguye u Rwanda rusatira igihugu cya Benin mbere ku minota 16 haraboneka penalty ariko Rafael York aza kuyihusha. Iyo penalty abakinnyi b'u Rwanda bahushije yatumye biboneka ko bamwe bacitse inguvu ariko babandanya binanata igice cya mbere kiza kurangira ari ubusa ku bundi. Igice cya kabiri kigitangura abakinnyi b'u Rwanda n'ubundi batanguye basatira ariko basanga abakinnyi ba Benin bahagaze neza inyuma. Ku minota 57 niho abakinnyi ba Benin baca mu gihumunya abakinnyi b'inyuma b'u Rwanda umukinnyi Disu yisanga asigaranye n'umunyegori acatsinda igitsindo ciza acenze Fiacre Ntwari umunyegori w'igihugu cy'u Rwanda. Abakinnyi umumenyereza Carlos Ferrer ntibacitse intege bakomeza gusatira baca ku ruhande rw'iburyo rwa Umbarenga Fitina yari yasubiriye Alice Rumogo. Kubera gusatira cyane kuri urwo ruhande hatinze haraboneka koroneri ikivamo igitsindo cyatsinzwe na Thierry Manzi iyo migwi ibona kunganya kimwe ku kindi. Ubwo rukino rwagiye kurangira atagihindutse ivyababaje cyane abakinnyi b'u Rwanda kuko iyo baramuka batsinze amahirwe yo kujya mu gikombe cya Afurika yari kuba yongerekanye. Na Carlos Ferrer umumenyereza w'u Rwanda yagaragaje akababara ariko amenyesha ko icyizere cyo kubandanya mu mahiganwa ya Afurika kigihari.
I'm not happy with the result but I can't complain about my players even how was the
game. Sishimishijwe n'uko rukino rwagenze ariko bakinnyi banje ntacyo ndabagiriza. Mu kibuga mu gice cya mbere twakinnye neza turaronka n'uburyo bwinshi twaronse uburyo bwo gutsinda igitsindo cya mbere tugupfisha ubusa kandi ndabizi neza ko iyo kiboneka n'ikintu twari kukibona. Twahushije na penalty ariko tuza gutanga igice cya kabiri neza turanatsinda igitsindo. Umusaruro si mwiza ariko tuzokomeza urugamba kandi icyizere kiriho. Ku ruhande rwa Benin kubura intsinzi byaturutse ko baburabujwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru CAF nk'uko umumenyereza wabo Gernot Rohr yabimenyesheje.
C'était un match comme à l'aller très serré.
Wari urukino co kimwe n'ugabanyije muri Benin rugoye cyane kuko imigwi yose yasa n'inganya inguvu mu gice cya kabiri twabarushije kugumana umupira no kuwuhererekana bene uburyo bwo gutsinda turanaronka n'igitsindo cyiza ariko mu nyuma barakigombora twiteguye nabi cyane kuko twaraburabujwe ibyatumye kugera mu gatondo ntari bwamenya abo nkinisha
on savait pas si certains joueurs pouvaient jouer ou pas.
Umumenyereza yanamenyesheje ko bariza u Rwanda kuko bakinishije umukinnyi Muhire Kevin asanzwe afite ikarata zibiri z'umuhondo. Urwo rukino rwagiye rurahindurwa amatariki n'ibibanza na CAF ruva kugenekeza rya 27 i Cotonou. CAF iruzana kuri Pérez Stadium kuri uno wa 29 z'ukwezi kwa gatatu. Kugeza kuri urukino rwa kane, Senegal ifite amanota 12 yaramaze kurunga uburenganzira bwo gukina CAN izobera mu gihugu cya Cote d'Ivoire mu ntango z'umwaka uza. Mozambique ni ya kabiri ifite amanota 4, u Rwanda rufite amanota 3 n'ikibanza cya gatatu, naho mu kibanza cya nyuma hari Benin ifite amanota 2. Désiré Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, naha aya makuru yo kuri iyi saha ahumurije. Maze rero mwibuke ko saa 7 hari cya kiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 10 nimucikwe na cya kiganiro cyanyu murisanga nk'uko mubizi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ora, sem chute antes.